Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byawe mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 9 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo byerekeye amagara y'abantu muri kino gihe cy'imvura mu karere k'ibiyaga binini. Turabandanya kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ku buryo muri ko muragerageza kwirinda indwara ya malaria. Ni mu gihe ibiro bya ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bivuga ko ibice 91% kwijana by'abahitanywe na malaria mu mwaka w'2016 baturuka muri Afrika. Mbega mu kibano mu bamukoresha ubuhe buryo mu kugerageza kwirinda malaria abandi bo kwigira ko ni mu bimwe mu byo tujye kuganira mu kiganiro cyo muri aka kanya. Tubahitura bashimira muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero yacu ni yayindi nyene 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1. Tubahaye ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze mwese mu kiganiro muri isanga muri kano kanya muri studio 9 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri kino gihe cy'imvura tugiye kubandanya kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ku buryo muri ko muragerageza kwirinda imibu n'ibindi mu ntumbero yo kugwanya indwara ya malaria. Ni mu gihe ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu OMS rivuga ko malaria ibangamiye cyane cyane akarere ka Afrika y'Ubugaragwa bwo hepfo y'Ubugaragwa mu Burundi n'u Rwanda. Hakaba harimwo icegeranyo cha OMS cyasohowe mu mwaka w'2017 mu mwaka uheze kuri malaria. Cerekanye ko ibice 74% kwijana vy'amafaranga ONU yari yegeranyije mu mwaka w'2016 mu kugwanya indwara ya malaria vyakoreshejwe mu karere ka Afrika. OMS bandanye kuvuga kandi ko ibice 91% by'abahitanywe na malaria mu mwaka wa 2016 baturuka muri Afrika. Twatumiye umufaso ni Jeanette Karire Kinyana ayoboye ishyirahamwe ASSI rishinzwe gufasha mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, harimwo igikorwa cy'umunyamukuru cy'ishyirahamwe ryabo arongoye ari kugwanya malaria muri 2016. Icyo gikorwa yaragiherewe agashimwe Norunani Rajab rugizwe n'amashyirahamwe y'abamenyeshamakuru bo muri Afrika mu mugambi wo kugwanya malaria. Ako gashimwe kiswe Engagement d'or contre la malaria kahawe umuntu basanze hakora ibikorwa bidasanzwe mu kugerageza kugwanya indwara ya malaria. Niwe turi kumwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Madame Karire Kinyana, nongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze Oriana, kandi aramukije n'abari ko baratwumviriza.
Murakoze cyane kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi. Turumva ko mubandanye iki gikorwa cyo kugerageza kugwanya malaria mu gihugu cyose hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Mwishira hamwe ASSI mubona ingora ya malaria yifashe gute muri iki gihe cy'imvura muri minsi?
Malaria ni ingora igumiza ko hari gihe malaria iba nkeyi hagire cy'umwaka malaria iba nkeyi abantu bakibaza yuko haraho yagabanutse. Mugabo ntiba yagabanutse ni kubera ibihe biba bya ibihe gusa bitaba biba byorohereza abantu hanyuma n'ikindi gihe nk'ikindi cy'imvura nk'ubu ugasanga imvura malaria ibaye nyinshi kuba n'imibu ikiba myinshi cyane, hanyuma ugasanga malaria irababaje abantu, abantu baguma bapfa. Rero murazi yuko turi ngaha mu Burundi hariho iyo epidemi ya malaria kuva mu bihumbi mu mwaka uheze, ubu rero ndibaza na malaria ntiragabanuka ahubwo twebwe tuguma turondera uburyo bwo gukora ibyo dushoboye byose kugira tugira ntiturwanye gusa iyo epidemi, ahubwo tugume abantu bamenye yuko bategerezwa ari indwara bategezwa kugwanya umwanya wari wo wose.
Utwibukije muri make uburyo ishyirahamwe ryanyu rigwanya malaria n'ubuhe buryo mukoresha kugira ngo tugerageze kubandanya twumva ukuntu uburyo butandukanye abanyagihugu bashobora gukoresha mu kugerageza kwirinda malaria, bumwe mu buryo mukoresha muri ASSI nk'ubuhe?
Twebwe tugwanya malaria mu kwikingira, mu kuyikingira. Abantu barateza kwikingira kuribwa n'imibu. Nje gituma ngaha anyi muri ASSI duhingura ibyatsi kugira tubikuremo amavuta yo kwisiga, ibyo gukoropa kugira imibu ibe mike aho mu mazu tubamo, hanyuma ibyo kwisiga umwanya wose n'amavuta yo kwisiga umubiri wose, n'ayandi rero y'ama antimustique yoyo abakomeye yisi tuyisiga ku mugoroba hajya umuntu ateramye cyangwa ari mu kabara cyangwa ari mu nzu ataragenda mu musegetera, yisiga umwanya wose. Reka n'isabuni twebwe dukora isabuni le savon à la cater n'isabuni irimo amavuta umwanya akamoto k'iyo sabuni kakaba kari kuri wewe, imibu iraheza ikakujya buhoro cyangwa ikakwikiruka. Ni ukuvuga iyo sabuni urayiyoga hanyuma ukayisiga. Amavuta yose dukora duhingura urayiyoga urayisiga, hanyuma pimiriza abantu kuba ibyayi by'amasizane antimalaria. Ni ukuvuga yuko hari ibyatsi nka artemisia, ibyatsi nk'imibirizi nk'umunyegenyege n'ibindi byinshi za kenkediba za kenkina, byose tubishyira mu cyayi n'amababi y'amapapayi tubishyira mu cyayi tunywa iminsi yose, mu buryo naho umuntu aba yaragwaye yarigeze kugwara malaria, imigere ya malaria ibiri iri mu mubiri wiwe, umuntu anyo icyo cyayi ikaca yoza ya migere ya malaria ikayoza ikoza mu nda. Muri icyo gihe rero kubera murazi yuko umuntu yarigeze kugwara malaria burya naho aba yaranyoye imiti, imigere ya malaria iguma muri we. Nicyo gituma ari iminsi yose kwama umuntu novuga ngo adeparazida, nka kurya umuntu agwaye inzoka aguma anwa imiti y'inzoka kugira iyo inzoka ntizimubyuke. Nicyo gituma n'imigera malaria benshi ngaha mu Burundi barayigwaye na bakayigendana. Ugasanga rero hari igihe umuntu agwara malaria kabiri gatatu kane gushika na gatanu mu mwaka. Kubera iki? Aba afise amagara make, malaria iri muri we, ugasanga hamwe arushe na gatoyi malaria ivyuka. Kugira rero ntivyuke kubera ibiri mu mubiri wiwe, nje gituma rukunwa no kwikingira iyo malaria mu kunwa ibyo byayi. Hariho rero n'ivyo duhimiriza abantu gukora no gufungura neza. Gufungura neza
mbere yuko tuganira kubijanye no gufungura neza, kuko navyo nyene kumburaza kugerageza kuduhanura bimwe mu byo abanyagihugu bukoresha. Tugarutse ku byo byatsimwe avuze mukoresha, kumbure kubashobora kuba batanabyibuka mu kiganiro twagiranye haciye nk'imyaka ibiri, wavuze imibirizi, umunyegenyege, kenkeliba, artemisia n'ibindi byatsi. Ubushakashatsi bwarakozwe neza na neza bwerekana yuko ibi byatsi bikora bigwanya malaria mu mubiri w'umuntu.
Cyane cyane hariho ibyatsi bisanzwe bizwi muri tuvuga medicine naturelle cyangwa phytotherapy cyangwa za bindi abanyagihugu basanzwe bazi bakera, bisanzwe bizwi yuko bagwaye inyonko bafata ico cyatsi kanaka ariho rero nubundi bushakacyatsi go gubu baji ibitegwa no mu mashuri mu ma universite yo hanze cyanke no ngaha mu Burundi babizi ugasanga ari ivyatsi badi yuko bigwanya malaria hanze rero Artemisia ubunyi barakizi murazi yuko hariho n'ivyatsi bahinguramwo imiti bagurisha muri farumasi nka kinine bayiganye iva mu vyatsi nka artemisinate bayiganye iva mu rajya ama molecule mu vyatsi ariho imiti myinshi na kenki na murazi yuko bahigi ama farumasi ayahinguramwo ayinguramwe imiti aha rero twebwe muri asesi tukavuga tuti umunyagihugu ahari ategerezwa kumenya ibyo byatsi kubera ari impano y'Imana akabimenya hanyuma akamenya ingene yo kwigwanya yo kwikingira malaria atarinze kugwara kandi atarinze kugura ibintu bivuye hanze kandi bigugwa amafaranga menshi kubera murazi yuko nkongaha mu Burundi hari ingorane y'imiti urashobora kugwara ukabura umuti canke hari umuhari.
Allo madame Ginette telefone nari numvise icitse gato hari mvura yo biriko iragwa ibujumbura muri aka kanya
ego mvura iriko irasuma imvura iriko irasuma ibyo byacitse
muri iyi minsi telefone ziragorana gato ariko kenshi dusanga ari kubera imvura iriko iragwa urumva nyine muravuze yuko nk'ivyo vyatsi vyarakoreshejwe muri kahise imiti kama irazwi ya benshi kumbure abanyabujumbura bashobora kuba batayimenyereye batayikoresha ariko muri asesi murahimiriza yuko bukoresha ivyatsi nk'ivyo biramera hose umunyagihugu yobironka gute abanyagihugu kenshi barakimenya ati iki ni Artemisia iki ni Kenkiriba kugira ngo babitere hafi ingo zabo mu kibano
no babwira yuko ubunyi hasi atwegereye OMS Brazza na OMS Kinshasa ubunyi bakorana n'amashira hamwe bakora nka twebwe kugira bahimirize kuvyerekeye Tunisia muri Kongo aha mu Burundi OMS zo bishikako igakurikiza ibyo OMS Afrika ikora mu bindi bihugu gukorana n'abakorana n'abakoresha ibyatsi kama kugira duhimirize abanyagihugu bigwanire malaria hanyuma mwari mubajije muti abanyagihugu barabizi ego kuva mu mwaka uheze kuva aho twatangiye gukoma karuru kuvyerekeye kugwanya malaria kubera yari igesheje abantu hariho abantu batwumvirije batwumvise bumvise amajwi ya bumvise akaruru kacu n'abantu aba leader religieux abantu novuga nti
abayobozi b'amadini
abayobozi b'amadini baratwumvirije cyane nabo bariyangaje baraja mu bintu byo kugwanya malaria koko aha mu Burundi rero turahiriwe ndumva nezerewe kubera ariho abasenyeri batanguye kwigisha abapadiri mu maparuwasi kugira nabo bigisha abanyagihugu mu kugira duhimirize batere izo Artemisia nk'ibubanza hari amaparuwasi amaze menshi amaze gutera iyo Artemisia kandi n'abanyagihugu amaze kuyimenya anyi Bujumbura naho nyene turayihimiriza cyane muri diocese hariya mu Rutana naho nyene bariko turahimiriza ni muramvya ho siriho reka n'ahantu henshi baratanguye kumenya icyo gitegwa Artemisia icyo kimaze kandi barashobora bakukirima bagagikoresha bonyene muhira kandi n'igitegwa kitamara amezi abiri gusa ubutanguye gusoroma hanyuma
ugisoroma ukakinywa mwicayi ahanini canke barakigimbugagaza
utubabi biragira utubabi duto duto hanyuma ukabiza amazi bagaca bafata utwo tubabi tungana twe turayumisha tukayisya tukagira nk'ifu ifu y'icyo cyatsi ugakoresha akayiko gato mu mwiritiro mwiritiro giye mwe tuvuge nko mwitere munsi mugabo iyo umuntu azi yuko abangamirwa cyane na malaria acakoresha ikiyiko kininiya muri iryo ritiro ari gihe mbere tuhimiriza abantu gufata ikiyiko mu itasi hanyuma ugafata nk'amatasi atatu ku munsi iyo rero ari kwikingira urashaka gufata ayo minsi itatu yikurikiranya cyangwa itandukanye ubwo umufata iryo itasi amatasi ibikombe bitatu ku munsi
kugira ngo
kugira iminsi itatu kugira umuntu agume yikingira iyo malaria agume yoza eka n'ubu unyi nk'ubu unyi ku mugoroba no banagiye ahantu cyangwa ndi mu biro umubu kanja ugasanga uyo mubu washizemo ubwo bumara bwa malaria muri icyo gihe ni ubwo bumara ntibuheza ngo bugume muri jewe bucha buva mu mubiri wanje kubera ayo matizane nanyoye kubera icyo cyayi nanyoye urumva rero ni nkuko urya mu umufilozofe urya yatanguye ubushakashatsi mu byo kuvura yavuze ati ibyo ufungura bikubera umuti cyangwa uyo muti ube ibyo ufungura ni ukuvuga yuko uri kuranywa icyayi cyo mu gitondo cyangwa uri kurashoza imfungurwa urashobora kuba uri kurivura nibyo dutegerezwa gukora rero
gukomeza abasirikare mu mubiri cyane cyane nko mu kunywa ibyo byayi nko kubivuze ukabandanya ubinywa kugira ngo abasirikare mu mubiri bigwanire iyo malaria iri mu mubiri ibivemo. Urakoze cyane Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ku munsi wa gatatu aho tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu no munsi tuko tubandanya nkuko twabikoze mu kwezi guheze tubandanya tuganira ku ngwara ya malaria muri iki gihe hari imvura mu karere k'ibiyaga binini tukaraba uburyo abantu bashaka kugwanya malaria bakoresheje uburyo butandukanye. Ku murongo turi kumwe na Madame Jeanette Karire Kinyana umuyobozi w'ishirahamwe ASSI rishinzwe gufasha mu Burundi mu iterambere cyane cyane mu bijanye no kugwanya malaria mu gihugu. Rero ni wa mwanya tushobora guhakanya abanywanyi b'iradijwe rya Amerika nabo nyene baze mu kiyago babaze ibibazo bashikirize ivyiyumviro. Duhere ku bitwa Alexandre Rakome.
Yego ndakomeye murakomeye
nawe. Yego turaho turashima. Uduhamagaye uri he?
Muranda mu Burundi.
Tuka ku ijambo.
Yego mero ko inari ndemeza yuko iyo ngwara ya malaria itwara abantu benshi. Ibihugu bya Afurika tukaba tubangamiwe gusumba ibindi ahandi twisungije bihari ubu. Cyangwa na bayini. 99% ndumva ni byinshi cyane. Bikana ariko ku migabane yindi y'isi. Ndakangara cyane bo urumva ko bageze ku rugero rushimishije iyo ndwara tukavuga ko ari indwara mbi cyane uyikwaye ateba nabi cyane biranabangamira iterambere ry'umuryango kabere n'igihugu kongera ko hari n'abantu barwara malaria bakibaza ngo ni ibirozi bagakongera kubafuma kujya kwa muganga. Ibihugu byacu bya Afurika hari abantu bafise kamere yo kutajya kwa muganga gatera kamo abaronka imisegetera ntibayikoreshe ibikorwa yagene kandi bihutire kujya kwa muganga iyo bafashwe n'iyo ndwara kuko ukuteba niko uremba cyane abazimutumire nti ibiki ni imigabane y'isi ikoresha mu kurwanya malaria twebwe tudashobora kuronka kuko ndumva turi inyuma ya cyane nikunze biharo byawe mwinshi ubona ho kugwiye ari naho njya nkamubaza mu bijyanye n'ibikorwa byiwe iyo sabune umuntu yironka gute yitwa gute ho ndasaba yuko yigirira kubyishyike akayimenyekanisha. Murakoze
cyane Alexandre. Madame Jeanette ku bibazo bya Alexandre.
Ego ubwa mbere umuntu nivyo Burundi cyangwa Rwanda buracari bwa nyuma mu kwerekeye umvyerekeye kugwanya malaria kandi n'isi yose ihagaje ibiharuro bya malaria biraduga kubera hariyo malaria nyinshi muri aka karere turimo. none koko gikwi ubwa mbere na mbere nuko aba n'ubushikiranganje bwa magara y'abantu bwo shira ingufu mu kugwanya kwikingira mu kugwanya malaria mu kwikingira malaria kubera mu bice mirongo indwi kwijana y'abagwara malaria ni bake muri abo abantu bashobora gukira kubera umuntu amaze kugwara aba barasinzikajwe cyane ari abantu benshi bapfa bahitanywe na malaria batotegerezwa gupfa kubera iki kubera barinze kugwara kubera imiti nishobora kubavura ngo bakize bose nje gituma byiza umuntu ahari yomenya yuko ari kwikingira malaria mbere yukurondera kuyivura icyo rero iyo abantu nibamara kumenya yuko ari gukingira imbere y'ukugwara iyo umuntu agwaye aba wewe tutarashika no muri responsibility no muri mu bushikiranganje cyangwa muri leta umuntu wese ategezwa kumenya ko ari ibwirizwa giwe ry'ukwikingira indwara yariyo yose umuntu akikingira aka agakora ibyashoboye byose kugira ingwara ntiyinjire mu nzu mu nziwe icyo nico itutegezwa gukora hanyuma nashaka kwishura ko imuramvya uyo Alexandre yavuze ari muramvya imuramvya naramaze kugenda kwigisha gashika kabiri kuri paroisse muramvya baraji aho bokura yobaza padiri mukuru w'imuramvya arashaka kumubwira savon à la cater cyanke aya matizane à l'artemisia aho imuramvya cyanke ibugarama hariho artemisia hariho barima artemisia ngaho arashobora kubaza bakamubwira iyo sabuni nayo ni savon à la cater nayo nyene ngaho imuramvya ariho abadandaza arashobora kubaza neza aciye kuri paroisse
Ya yabajije kandi ti ico ibyo bindi bihugu byo babiriko birakora byabafashije cyane kugwanya ingwara kurusha nko muri Afrika canke mu Burundi byo bari nk'ibihe muamuzi mu bikorwa murimo
bagwa abantu ibihugu byinshi bagwanije imibu cyane imibu yanduza kubera si imibu ahantu hose hari imibu mugabo nta yanduza iriho ico ni cyambere bagize ica kabiri baratanze icyo bita deparasitage ku bantu bose tuvuge nka kurya kuntu kuva mu myaka y'ibihumbi 2014 kwari muri epidemi twatanguye kugwa ku iyo novuga iyo epidemi yatangiye mu Burundi
iyo igihe ubushikiranganje bwatangaza yuko malaria ibaye ikiza mu gihugu
ikiza mu Burundi muri kiya gihe iyo abantu bose bagafata imiti ya malaria kijya gihe abantu bose bari mu Burundi muri icyo gihe bagafata umwanya umwe bagafata imiti ya malaria twese tugafata imiti ya malaria cyane icyo gihe kuva icyo gihe kandi byarimwo mu bintu OMS ivuga mu byerekeye kugwanya cyane kugabanya malaria cyanke biriho iyo habaye ikiza gutyo abantu bose barafata malaria kubera barafata imiti ya malaria kubera iki kubera iyo umuntu mu nzu agwaye malaria niwe aca yanduza abandi kubera uyo muntu imibu irazikamurya igacigenda kujya abandi babana uko rero bagaca banduza kandi iyo imibu iba mu nzu cyanke hanze yanduza abantu benshi ijya abantu benshi ni uburyo bwinshi bwo kwanduza ga mu Burundi basanze ibice byo kwandukiranya birenza ibice amajana 200%. Amajana 200%. Kuvuga ku mwaka haba hariho ibice birenza ibice ijana basubiye kwandura malaria.
No kuvuga yuko ahanini ibyo bitugira byagwiriye cyane kubera abantu barandukijwe kuruta uko bayanduye kumbure bivuye ngo kuyigwara bisanzwe ariko ukwandukirwa na malaria nivyo byatumye bitigira bidugana cyane
nimba hari imiliyoni zine z'abarundi bari bagwaye malaria mu 2014 mu 2016 basanze ari nka imiliyoni 8 ubuneho biguma biduga murumva rero ko ama abagwara baguma bandukirana bandukiranye murumva rero ico bitege ibyo abandi bakora nkubu onye bageze ibyo biharuro bimaze kuba byinshi baratanga imiti nka kubya kera twagenda ku ishuri bakaduha imiti y'inzoka imiti ya ndibuka nja ku ishuri bakaduha ibinini bya biradisiyoze twese ku ishuri akaduha ibyo rero nibyo abantu nibyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu byasigategeza kugira ikingira abantu kandi igabanure bimwe biboneka bimwe biboneka abagwaye bya malaria hanyuma ibyo ibindi bihugu byakoze bagize pulver ibyo bita pulverisation intradomiciliaire ngaha mu Burundi barabigize mu bice bimwe bimwe ma district amwamwe mugaba ntibabigize mu Burundi hose icyarimwe urumva rero ko bacha bafata nka kujya kubera twari mu kiza cha malaria bacha bafata bagapompa uburundi bwose amazu yose bakayapompa impinga yose bakazipompa kugira batuze iyo mibu muri ico gihe
birumvikana imwe mu migambi ishobora kuba yufasha kugira ngo bagwanye malaria ku buryo buboneka cyane ariko kumbure biravana n'imyumvikano ibiri hagati ya OMS na leta uburyo baba bafise n'ibindi byinshi kumbure umuntu atomenye tubandanye ku murongo rero twakire nabandi banywanye biradijwe rya Amerika tubandanye kuri Elia urahura komeye
komeze ngaha anye ndakomeye kandi nanje ndabahaye mwiriwe ku iradijwe rya Amerika
mwiriwe neza Aliya uduzijwe tukumve neza
ekomendara mukije nuwe munyacubahiro mwatumi
nanti ndabara mukije
ekome hamaze we akabazo kiwanje bwa mbere nashaka guterera cyabye nk'ukuntu dusanzwe tujyama mu musegetera no mu Burundi na jewe nihereye ko novuga yuko byaba birimwo bishobora malaria hama mwavuze ibitikiri by'abantu bagwaye malaria cyangwa bashobora kuba bahoze bayigwaye twumva ko ari bitikiri byinshi nyakubahwa mutumire mwabamutegekanya iki nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mwabamwihaye kuba muzoba mwabigabanije gushyika urugero rw'ibiharuro bingahe hama twumvise muri kariya gace k'intara mvukamwe ya Murambya hajya muri komine Mbuye nk'abo babari imbuye hariya anye za zone Buhangura cyanke mu Kifoka cya Mbuye muri iriya mitumba mwashobora kubarangira aho bashobora kugurira ku gasabune n'ingene bashobora kuronka ibintu byose bituma bikingira malaria hama ndangiza akabazo k'iwanje iyo muri mu bihe nk'iyo abanyagihugu bari mu bihe bigoye ndavuga nk'ababa bari mu buhungiro ubwo biru biraborohera kubashikira na narya baba babaye mu buzima bugoye bigatuma iyo ndwara ironka aho imenera murakoze kukanya mu mpaye ku isi ya Amerika Imana ibaheza
turagushimiye nawe Elia ko nakurikiranye ikintu kiganiro urakoze cyane Madame Jeanette ku bibazo bya Elia
murakoze bari mbuye bari Murambya nukuvuga yuko bomeya yuko Artemisia imera ahari ho hose ababishaka boza bakatubaza anyi turi ngahe Bujumbura kuri avenue Mugamba nimero 11 nico gituma bashaka kuza kutubaza bakaraba ivyo twobafasha nukubaha inkingemwe za Artemisia bashobora gutora cyane kwabwira ahantu ku paruwasi bashaka kuditora ivyo byoborohera ibyo twebwe kubera twebwe tutari abaganga ahubwo turababwira tuti naba abagwaye malaria baje ku bitaro bagende kwivuza malaria nicyo gituma nukwirukira ibitaro biri hafi nimba abantu baba bagwaye hanyuma yongeye arabaza mwashura kunyibuza
yavuze kandi kubijanye n'intego mufise yo mu bihumbi 2025 mubona murantonga mushobora kuba mwarashitse ko mugo ibyo gufasha kugwanya malaria
ego ibihumbi 2025 no kuvuga niho kuri twebwe ntitworindira ku mwaka ahubwo dukora ku munsi musanzwe tuguma duhimiriza kugira abantu ntibasubire kugwara malaria ku munsi ku munsi. Je byo numvise umuntu agwaye malaria uno munsi birambabaza cyane. Nse gituma tuvuga tuti abunye abasanzwe ubunye nimba mwaramenye Assisi. Mumenye yuko Assisi ibahimiriza kutagwara malaria kandi kabereka uburyo buri hafi yanyu mwo kwikingira malaria. Umba nituzorindira ku 2025 mukugira turabe iyo tugejeje mu kugwanya malaria. Ahubwo tubiraba ku munsi ku munsi kugwanya malaria ku munsi ku munsi ku miryango abamaze kutumenya bamenye ingene tubigenza hanyuma ntibasubire kugwara malaria. Uko rero nimba mu muryango wawe wowe utakigwara malaria uzobwira umugenzawe uzobwira nabandi ingene wikingiye malaria. Twebwe turaronka ama amatemonyaje bakatubwira intahe bakavuga bagashinga intahe bakavuga ngo kuvaho baziye bamenyeye basanguye kunywa ayo matizani ibyo byayi ntibakigwara malaria. N'abana ntibakigwara malaria n'amafaranga yo kujya kwa muganga yaragabanutse ntibakija kwa muganga kubera ntibakigwara. Nicyo gituma mvuga nti nk'abanyagihugu twebwe muri Assisi nishira hamwe Assisi nishaki sinyungu turondera kwigisha kandi kuko iterambere rishikira umunyagihugu mutoyi. Ivyo rero duhingura biva mu banyagihugu imbere yuko abanyagihugu babituzanira tubabwira tuti baza mubikoreshe mugwanye malaria iwacu hanyuma ibicagutse ko abari muzana tubibagurire mubishore. Urumva nivyo urima urabanza ukabikoresha ukamenya ingene ubikoresha ukagwanya malaria iwawe hanyuma ugashora ibindi. Murumva rero yuko niterambere ry'umunyagihugu ni kwikingira malaria umunyagihugu ahari ahereye ku byafise ni imbere yuko utararonka iyo sabuni cyangwa utararonka ayo mabuji cyangwa ibyo gukoropa mu nzu urazi ko hariho hafi yawe ibya byatsi mwahora mucako bya byatsi ushobora uzi yuko biribwa ushobora kubiteka ukabikuramo icyayi ukabifungura ibyo onye nivyo bizogukingira malaria nturindira biva hanze cyangwa bigugwa amahera.
Yarabajije kandi n'ukuntu mushobora kuba mufasha abantu mu makambi imwe bamushikayo hoho ko naho nyine usanga babangamirwa n'imibu cyane mu babushika mu makambi y'impunzi haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu.
Ntiturashika mu makambi mugabo turashobora dukorana n'amashirahamwe yoyo akorana n'impunzi cyangwa n'abandi bari mu migwi itandukanye. Hariho amashirahamwe nka PSI cyangwa amashirahamwe nka yaba Norwegian Church Aid yaje kugura ibikoresho ngaha anyi ibetwara mu Kirundo cyangwa ahandi mu zindi ntara baguze amasabuni yo gutwara mu nkambi cyangwa mu ibyo byose cyangwa ibyo gukoropa cyangwa ibyo baraguze cyangwa amavuta yo kwisiga nibo baheza bakabitwara bakabitanga kwa gusa. Kubera natwe twebwe turi nishyirahamwe y'iterambere nishyirahamwe ihingura nishyirahamwe itanga kwa gusa.
Urumva barabitura ni umva ko byumvikana ko no mu nkambi mumaze gushikayo nubwo atari mwebwe mwitwarirayo ibyo mukora. Tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Christiane uraho urakomeye.
Amahoro.
Yego Christiane.
Mundamukire bya no mutumire.
Amahoro Christiane.
Amahoro. Je nayishaka kubabaza kuri ibyo byerekeye malaria. Ndabona ngaha mu Burundi malaria yabangamiye abantu cyane rwose. Hari dushaka iyo shirahamwe yanyu Assisi ko mugira ibyo bikingira malaria mukabikwiragiza hose kugira abanyagihugu bashobore kwikingira malaria. Kubera umuntu arashobora kuyigwara mu kwezi kwa mbere agaca asubira no mu kwezi kwa kabiri agaca asubira kuyigwara. Sinzi je n'imiti ngira batanga sinibaza ko ngira haragera igihe ugasanga ngira bo bihenda ugasanga batanze imiti itariyo umugwayi nawe yamaze kuba arenze arashobora gufata uwo muti nubwo yokumva urabona kinine irabishe uri kurayifata ariko hari gihe ashobora gusanga we umugwayi awufashe akumva numubihiye ugasanga abandanije awufata yibaza ngo numuti uri kuramukiza umuntu ashobora gufata nk'amakire atatu yikurikiranya ugasanga nta na kimwe bimumariye urumva ko abari ibintu uwo muti nubwo ari umuti uri kuramu uramukiza ke n'umuntu numvise yafashe kire zitatu bavuga ko ari kafata kinini ariko na agiye kwa muganga nimba umenga muri kwa ruje umuganga amwakiriye acara avuga ati cyama ngaha mu bitaro ati nimba washitse ngaha utaguye hasi wagize imana bacha basanga afise malaria sample umva ko iyo miti naho tuba turiko turayifata hari igihe ngira usanga baduhaye imiti ndabiyibyinzi ngira itameze neza si
birumvikana Christine ko bamwe bashobora kuba bafise amakenga ebyiza nuko nkuko madame Jeanette yabivuze umuntu yogenda kwa muganga nkuko uyo muntu yabikoze yataje kwa muganga byari guhava bikomera madame Jeanette
ariko Christine yabyumvise nuko yumvise akamo dutera abantu nuko bomenye ingene bo kwikingira malaria ntibarinde kugwara nimba wagwaye rimwe muri uyu mwaka w'2018 nimba wigeze kugwara umaze kugwara uvuga uti sinzosubira kugwara wihe iyo rezidisi yuko utazosubira kugwara kandi ukore uburyo bwose kugira ntusubire kandi kugwara murumva rero yuko n'umugambi umuntu yiha akiha iyo hangiro ko adasubira kugwara nimba waragwaye mu mwaka uheze ntusubire kugwara uyu mwaka nuko rero twose turifasha kandi dufasha abandi ibyo twabishika ko gute tuteza kubishika ko kubera mwumvise yuko naho ugwara ukajya kwa muganga ntibikubuza gusubira kugwara kubera iki ngaha mu Burundi dufise ingorane yo gushika ku miti usanga hari ntihariho imiti yose ivura malaria ngaha mu Burundi abarundi bose ntibashobora gushikira ijya miti yose hari imiti imwe imwe kandi yayandi nyene hari ukuntu malaria iyo niyo mibu niyo malaria nibyo niyo ayo maparasite ya malaria izo vector za malaria nazo nyene zirahindura ziramenyera imiti zimaze kumenyera imiti sa
utwo dukoko twa malaria mu mubiri w'umuntu
biramenyera imiti hanyuma ugasanga ya miti ko baguma baguha ya miti nyene habaye resistance icyo ni kintu abaganga bazi ahubwo no nakamo nyene nanze muri umushikiranganzi bw'amagara y'abantu kugira haboneke imiti y'ubwoko bwinshi abantu bagwaye umuntu adashoboye kunywa kinine ashobore kunywa iyindi nk'uko OMS ibivuga yuko hari imiti myinshi ubwoko bwinshi bw'imiti ivura malaria nihabe gusa bwa bwoko bumwe bwa kinine onye nico igihugu gishobora gufasha abanyagihugu kugira abantu bashobore kuba bafise kwirukira imiti y'ubwoko bwinshi ntibagume kuri ya yindi nyene iguma itera tuvuge nka resistance mu mubiri w'umuntu murabyumva mu buryo umuntu erega arapfa kubera yabuze umuti
hari n'intambanyi
naho yawunyoye atawufata naho yoba yawunyoye ntumukize
kandi turakeka ko kubera turumva abanywanyi benshi barahamagara ofisi cyo kibazo cyo kuguma bagwara nubwo bafata imiti bagasubira bakagwara bagasubira bakagwara twarahamagaye abajejwe abaganga batandukanye barasigura impamvu ibyo bishobora kuba ariko hariho n'ukuntu twumva umengo abantu bashobora kuba basigaye bafata kugwara malaria nk'ibintu bisanzwe ntiyo bari imwe mu nzitizi cyangwa intambanyi kugira ngo bagwanye malaria mu miryango yabo yukubona yuko atari ikintu gisanzwe yuko umuntu ashobora kugwara malaria rimwe kabiri gatatu kane mu mwaka kugira ngo ashobore gufata iyo ntumbero iyo hangiro kugira ngo ayigwanye burundu
mugabo ivyo ngishika ngaha mu Burundi mu 2014 narabyumva nari nzi narinzi yuko ari abantu bashobora gufata minenego ingwara ya malaria mugabo mu nyuma narabonye yuko hariho abantu benshi batinya kugwara malaria. Malaria ntikiri ingwara nk'iyindi kandi ubunye hari abantu basigaye batinya malaria gusumba ko batinya sida. Urumva rero iyo ni intambwe abarundi babone kuba barabona yuko bama bagenda guhamba kubera malaria. Abantu basigaye batinya malaria ubu rero kandi malaria y'ubu irababaza cyane ikarembya umuntu akagira n'ama complication ugasanga yagwaye na nibindi atahoragwara kandi ari mu bitaro akaremba ari mu bitaro. Abantu baratinya malaria basigaye batinya malaria ahubwo icyo baragwara bakagenda kwivuza kandi abantu benshi baragenda kwivuza. Ikimenyamenya nuko mu bitaro ahariho hose usanga hariho imirongo miremire y'abagwaye bagiye kwivuza ni kuvuga yuko ubunye abarundi baracumvise barumvise insiguro ivuga yuko yuhimiriza abarundi kujya kwa muganga icyo onye ndibaza ko hari intambwe kuri icyo gihe ahubwo nk'ubu nisubiremo nuko abantu batamenya kandi n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nishimika ngo isigure guhimiriza abantu ko batorinda kugwara ni ukuvuga yuko kwikingira ingene abantu bo kwikingira malaria nibyo abarundi bataramenya urumva ntibayifata mu minenegwe bagwaye barajya kwa muganga mugabo navuga yuko bayifata minenegwe mu kutamenya kwikingira mu kutabona yuko nka kurya bahimiriza kwikingira kugwara sida kubera sida ngo barayirondera burya na malaria urayirondera none utayikingiye ntuba uzi yuko turi mu gihugu kirimwo malaria nyinshi ukajya mu gitanda kitari kumusegetera uba wayirondeye canke ukaba wumva yuko hari ibyo biterwa bishobora ayo matiza ashobora kugufasha kwikingira malaria hanyuma ntubinwe ntubirondere kandi ushobora kuba bifite aho hasi yawe ntiwumve yuko uba uri kurayirondera. Icyo kintu rero nica abarundi bategerezwa kumva yuko bategerezwa kwikingira ntibazitsire bonewe kwikingira malaria kubera baramenya yuko ubu unyi mu bisanzwe tureke na malaria naho ugiye kwa muganga naho wowe ubugwaye umutima ukajya kwa muganga ni gake ukira urumva kujya kwa muganga ni byiza kubera hari abaganga bari ngaho kugira batuvure mugabo umenye yuko byiza wo kwikingira kubera ni kenshi abantu barapfa kandi bari mu bitaro bagafira mu minwe ya muganga none nyimwumva yuko byiza umuntu yo kwikingira akamenya yuko iyo malaria itomwinjirira mu nzu atogwaza cyangwa ngo agware malaria cyane cyane
nk'uko wabivuze mu gihe igihugu gifise malaria nyinshi malaria yitwa ko ari kiza ni mu bintu mwebwe rero mushimika ko yuko ciza no kwikingira mbere yuko kugerageza kwivura umuntu yamaze kugwara aho ashobora kwandukiza abandi mu kibano n'ibindi byinshi. Tuka twakira uwundi munywanyi ku ijwi ry'Amerika. Ni ukuri wakoze kwihangana ku murongo duga ku ijambo.
Miriwe neza Oriane.
Urahora komeye.
Ndakomeye mundamukiriza n'umutumire.
Amahoro.
Ego nanje nagira nibarize umutumire mbega mwebwe mushyiramo ryanyu mu office muba mukora cyangwa mufite umugambi wo gukorana n'ubushikiranganje burejwe amagara y'abantu ku byerekeye guhimiriza ibyo no kwita sensibilisation sur l'usage y'ayo maproduit thérapeutique mukoresha naturelle ayo maproduit naturelle yaba yo kuvura canke ayo gukingira indwara ya malaria kugira ngo bikwire igihugu cyose kuko ndabibona nje nkaje ntabyo ndigera mbona n'ukuri niba mbeshye mvuze ngo namaze kubona igiti na kimwe kiretse izo mpura numva ngo mubirize abantu banywa mugabo sinumva ihimiriza na rimwe rijyanye n'ibyo. Hanyuma nani nk'interano notanga kubera ko kugwara no kugwara nyine abantu baba bakwiye kwikingira kuko umaze kugwara n'ibindi bintu ntihaburi byononekara nibaza yuko abantu nk'uko malaria barazi hiva ko mu kwikingira uraba hanini ikingwara zivako imibu niyitera malaria abantu rero bogira akamenyero kuryama cyane cyane umusegetera uri mu muti w'ikimibu bakamenya kandi yuko Ego iyo gwaye wihutira kwa muganga uko maze kuremba benshi no gupfa baraparagera urugero n'imisatsi atifashe. Hanyuma biraboneka ko nabantu basigaye bavugwa mugabo ukabona bagomba bagwara bakavugwa ntibakire kandi bagiye umuti bakawumara. Mbega noneho nta kuntu iyo miti iri kirakora ubuyobe idakwiye neza navuga atabyigwa bikwiye ariko barakora. Ngira ko mu burino hava n'imbira yuko iyi ndwara ko ifata ibihugu yacu novuga idafata ibihugu bya Burayi ibihugu bigeze kure mu by'inganda ni n'ubushakashatsi ugasanga dufite imiti itameze neza ko atabushakashatsi bwinshi buba kuko biraboneka ko indwara iguma yisubiriza. Murakoze nimba mufite umuco mu rumwe.
Murakoze cyane. Ni ukuri utarava ku murongo uwo buherereye hehe kugira ngo madame Jeanette agerageze kugufasha aho uherere?
Ndi Bujumbura.
Murakoze cyane. Madame Jeanette, kubibazo vya ni ukuri mu wabamukorana na leta mu mfise umugambi wo gukorana nayo mu bijanye no guhimiriza ko ari byo mushimika ko cyane.
Turakorana na leta kuva mu ntango y'umugambi wacu. Leta niyo yemeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu niyo bwo bwemeje yuko uyu mugambi niwo uwaje kwishura ingorane isanzwe iriho mu Burundi cyo gituma baduhaye uruhusha rwo gukorera mu Burundi. Hanyuma ko dukorana mu minsi yose kugira ngo dufashanye guhimiriza Abarundi hari ibikorwa bimwe dufashanya na n'irya programme ya lutte contre le paludisme bikogwa mu byo guhimiriza mu kuraba ibyokogwa mu bya sensibilisation tuwaduterera ibyiyumviro bakamenya bakazi barazi neza ibyo dukora bakandi bara kenshi na kenshi ari ge duhura n'abakozi bw'ubwo bushikiranganji bwadushigikira reka n'umukuru w'igihugu yarerekanye kenshi yuko ashigikira bikogwa byacu. Hanyuma mugabo ikibabaje nuko ataburyo bashobora gushira kutwongerereza kugira tugire ingufu nyinshi kugira ngo tuce tunatwe tugende ibyo dukora bishikire abantu benshi. Mugabo nk'uyu onyinka niyo nkuru ari ngahe Bujumbura hoho nawe nyene ari hafi ngaha anyi muri Rohero kuri mugamba yo kwishikira akibonera mu buryo erega burya ngo ngubanzwa ni abantu kurugi sinzi ingene abarundi bakivuga abarundi bategezwa kuronderera aho bari hose bakaje no kuri internet bakarondera uburyo bwose kugira nabo nyene babige ntibarindire yuko ubushikiranganji bubasange amuhira ngo bagende kubigisha bakarondera. Urumva rero ndahamagaye niyo nkuru ngaha anyi turi kuri muri Roherode kuri mugamba nimero 11 karibu uze kuraba ibyo dukora. Hanyuma sinzi ibujumbura neza aho uherereye wosanga no mu mafarmasi hirya no hino wosanga harimo n'ayo matizane nko mu Gihosha ndazi ko hariho nimba utumbereye ku Musaga hariho ibutiki hariya cyangwa muri centre ville cyangwa mu yandi mafarmasi ngaha mu Gisagara hariho ayo masabuni aho wosanga amasabuni cyangwa ibyo ayo matizane. Ngahe Bujumbura hoho abari ngahe Bujumbura hoho nta mvo bafise kutabimenya kubera twakoze ibiganiro byinshi kugira duhimirize abanyagihugu
nkuko wabivuze wabahaye n'akarorero abari mu gihugu hagati badashobora gushika aho mukorera Bujumbura wabahaye nk'igitego cya Artemisi abashobora kugutera bo nyene mu kibano mu ngo zabo mu mirima yabo kugira ngo bashobe kwivura bakoresheje ubwo buryo bwo kwiteka no kuyinywa. Wavuze kandi yuko akumbure wo bahana telefone ku murongo wa telefone aho bashaka kuhamagara abadashoboye gushika aho mukorera muri Rohero ugira ko kabaha nimero za telefone bashaka kubakura ko bakababaza ibindi bibazo canke mukanabarangira kumbure no mu gihugu hagati aho bashobora kuja.
Ngaha itelefone yo ngaha anyi ni 76 9 3 75. Murashobora guhamagara no kuri telefone yo mu nzu yo ku biro ni 22 72. Ndasubiramo 22 72 35.
Na zimwe ngendanwa barutanze mu kanya wuzisubiramo
mirongindwi na gatandatu ubusa icenda ubusa gatatu mirongindwi na gatanu. Eka nizanje nkoresha no kuri WhatsApp ndashaka kugitanga mirongindwi na rimwe cumi n'indwi mirongo ine na gatatu mirongo umunani.
Urakoze cyane rwose. Turaza kuganira kandi mu kanya gato twakiri wundi munywanyi, ariko turashaka tugaruke ku byo wari watubwiye mu ntango byerekeye ugufungura neza kimwe mu bintu bigwanya malaria. Umuntu agashobora kugira inguvu mu mubiri, abasirikare bagashobora kwigwanira kugwanya malaria biciye mu gufungura neza, ukatubwira n'ibyo bashobora gufungura. Reka tubanze twakire Benjamin. Benjamin, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Mhm.
Kabazo mfite nanjye ndi mu Rwanda. Niyo miti bafite yatugeraho gute inama i Kigali mu Rwanda? Noneho icyumviro mfite yewe mbona igitera malaria ahanini ari ukubera abantu barwara n'ibihutire kujya kwa muganga. Halo,
turakumva.
Kandi nibabashe kurwanya n'ibindi bintu byaba byabateza imibu yegereye inzu ahantu hose.
Kuri we ntibijukiye
kurwanya.
Urakoze cyane. Ubivuga ku iki Madame Jeanette? Kuri i Kigali wabafasha gute mu Rwanda? Muba mushobora gushikayo cyangwa kurungikayo ivyo mukoresha kugira ngo nabo nyine babikoreshe? Kuri we yabona yuko abantu batijukira cyane kugwanya ibintu nk'imiferege irimo amazi n'ibindi, akavuga ko kuri uko bibona abantu koko ntibaja kwa muganga ngo bivuze. Kumbure niko bimeze ahaherereye. Wavuze ko mu Burundi icyo kibazo gisa n'icyakemuwe, umwishura gute?
Ego twoshobora gukorana nimba bumvise amatelefone natanze na telefone yo muri kuri WhatsApp. Abari mu Rwanda barashobora kutwandikira tukaraba ingene twobarungikira, kubera hariho imiduga ivu Bujumbura iji Kigali cyanke naho ahari hose uyo munwanyi yashobora twoshobora gukorana hariyo n'abandi babikura ngaha iwacu bakabitwara muri Afrique de l'Ouest. Hanyuma mubwira yuko ubunye Artemisia irimwa mu karere kose, hariyo Artemisia, hariyo abonzi bakora nk'ibi tukora ngaha i Bujumbura, bari muri Congo, bari eka nawe mu Rwanda norondera nkaheza andondeye nanje nkamuha inyishu, usanga hariho n'abandi babikora mu Rwanda. Urumva ubunye Artemisia irazwi, ubwa mbere yari izwi gusa n'abantu b'ubushakashatsi mu bantu mu mafarmasi mu mahinguriro yo hanze. Ubunye muri Afrika hose hariho Artemisia irazwi hose kandi yarakwiragijwe na hose. Hanyuma yaravuze n'ibyo yaravuze yuko malaria iterwa n'uko abantu badasukura, hariho ibidengeri vy'amazi ahantu hose. Icyo nicyo noneho si amazi yo hanze gusa, eka no mu mazu usanga abantu baramenyereye kubana n'udukoko, kubana n'imibu, kuribwa n'imibu umwanya wari wo wose ukamengo n'ibisanzwe, ntibamenye yuko ariho icamwo irya malaria. Ivyo rero nivyo umuntu yoshimikirako ko atari bisanzwe kuribwa n'imibu, atari bisanzwe kubana n'udukoko mu nzu. Abantu bategeza kumenya gusukura mu nzu. Eka murazi neza yuko hariho nabifashe n'abafise amafaranga yo kugura ibintu byo gusukura neza mu nzu, gusanga bagiye gusukurondera ibimota. Umuntu mu gukoresha amasabuni cyangwa mu kwiyoga isabuni cyangwa mu gukoresha bige basukura mu nzu, nukwiyumvira ibi niko ndakoresha bigwanya umucafu bikongera bikagwanya imibu. Umuntu ategeza kwiyumvira iminsi yose biriko biramfasha iki, biramotera neza, eske biramfasha no kugwanya tujya dukoko, kugwanya imibu mu nzu, kugwanya zijya nyenzi mu nzu, kugwanya ibihere mu nzu, kugwanya abantu bose bakamenya yuko isuku mu nzu nabyo nyine birashobora gufasha ko abantu bogira amagara meza bakikingira na malaria.
Tugiriye ko kuri ico nyene tuko turaja ku musozi w'ikiganiro duha impanuro z'ukuntu umuntu yofungura kugira ngo umubiri ukomere wigwanire nubwo imibi ishobora kumurya hari gihe umuntu adashobora kwirinda imibi ahagiye hose umuntu yokora iki yofungura te muri make.
Ego abantu bakunda gufungura ibiryoshye bakafungura ibirimo isukari myinshi bakafungura n'amafiriti n'ibirimo amavuta menshi mumenye yuko abantu bateza kumenya yuko birya bisukari ajya amavuta menshi birya byose nibigaburira ya migere ya malaria mu mibiri yacu ya migere z'ingwara zitandukanye mu mibiri yacu ahubwo abantu bategerezwa kwiga kurya imfungugwa zibafitiye akamaro nibarondere imfungugwa ziryoshe gusa ahubwo barondere imfungugwa zibafitiye akamaro. Imfungugwa zibafitiye akamaro nazo ni iki? Ni zirya mboga, imboga nyinshi cyane cyane imboga zirura. Ngaha mu Burundi turafise isogo, turafise nko muri Kamerune barazi ko barya imibirizi ko bayifungura, hariho isogi, hariho intugu, intumbu, intugu, zese ndabizi mu Kirundi cyane. Mugabo izo mboga zirura nazo nyene zirafasha mu kurinda, mu kwirinda indwara cyane cyane na malaria irimwo. Hanyuma na vya vyayi umuntu ntarondere gushiramo isukari nyinshi, ahubwo arondere gufata ya matizane mbere n'amatizane arura. Je ndaryoherwe iyo mbonye ngaha batugendera bemera gufata aya matizane n'ahabarura atamasukari dushiramo bakayana. Ico onye nuko abantu bategeza kukimenya, hanyuma abantu bategezwa kumenya gufungura ivyamwa vyinshi. Ivyamwa vyinshi birafasha umubiri kugira abasoda benshi, gukomera, hanyuma no gutanga no guha inguvu umubiri. Abarundi rero ubunye ngira biriko biraza, mugabo kera bavuga ngo ni vy'abana, ngo ivyamwa ni vy'abana, ukumva biteretse isahani y'ibiharage n'umyumbati cyangwa ubugari n'utuboga dukeyi, isahani y'ubugari buniniya n'utuboga dukeyi, mugabo atavyamwa atamboga nyinshi ugasanga nizo mfungurwa rya minsi yose. Ivyo rero ntibibakingira indwara n'imwe, ahubwo biratuma umuntu agira amagara make. Abantu rero botegereza kumenya yuko bagahindura ingendo mu mfungurwa, bakagabanya ibisukari byinshi mu mfungurwa bafungura n'amavuta menshi, hanyuma bakiga kurya imboga nyinshi n'ivyamwa byinshi, hanyuma bakanwa n'amatizane menshi.
Urakoze cyane impanuro za nyuma. Tuja ku musozo dusozera nk'uko twabivuze, abavuze ibyo bashobora gufungura. Ikintu kenshi wabandanyije kuvuga nuko abantu bo kwiga kwikingira indwara ya malaria imbere yo kugerageza kurindira yuko ishobora gufata umwe mu miryango kugira ngo baje kwivuza. Akandi kajambo ka nyuma canke impanuro ubona yuko busubiramwo kugira ngo ufashe abantu kwibuka yuko malaria ari indwara ikeneye gutuzwa, ikeneye kugwanywa burundu ni hiki?
Gahanye nashaka kubanza kubashimira mwebwe Oyane hamwe na radio ijwi rya Amerika yibuka kenshi kugaruka ku byerekeye malaria. Abantu n'ukuri bategeza kumenya yuko malaria ari indwara ya mbere yica ku isi, cyane cyane ngaha muri Afrika no ngaha mu Burundi turi muri icyo iyo epidemi ya malaria kiza. Turi muri cya malaria kuva mu ntango z'ibihumbi 2014, naho ubushikiranganje bwavuze yuko twari mu kiza kuva muri mu mwaka uheze. Burya malaria yatanguye kwica abantu kuva imyaka, ubu rero ntiturayivamo. Kandi iyo umuntu umwe apfuye yicwe na malaria ashobora amenye yuko n'umuntu agiriye ubusa twari gushobora gufasha. Ni ipfuya gusa. Murumva rero yuko abantu bategezwa gutinya malaria, gutinya kugwara malaria, gutinya kuribwa n'imibu, bakayikingira uburyo bwose bushoboye, hanyuma bagakomeza umubiri. Burya kugwara kugwara ni novuga yuko ari eshek ari fayi. kugwara ingwara ariyo yose uba wananiwe.
Urakoze cyane Madame Jeanette Karirekinyana, turagushimiye cyane gose gufata kanya kuganira natwe n'abanyonyi biradijwe ijya America kuri iki kibazo gihanze igihugu cyo Burundi n'u Rwanda n'ahandi mu karere. Ndashimiye mwe mwese namwe mateza amatwi radijwe ijya America mushikiriza ibazo n'ivyimviro na ingenieur na Inosaki menye mu buhinga bw'ivyuma. Mwese mwari kumwe na aho yanitanga ishaka ndabashimiye naho gutaha murakoze.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika.